ini radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza igano vyaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kwa gatatu tariki 19 y'ukwezi kwa kane mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Mundikije.
Bafite umuntu ngo wize amashanyarazi nawe kuyiga ni mu rwego ruciriritse. Ubu ngubu niwe physiotherapeute w'icyo kigo, umuntu wiga amashanyarazi akajya gukora physiotherapy.
Uyo ni umudepite mu nama nshingamateka y'u Rwanda. Inkuta kimwe n'inkuru y'umukuru wo ku mutumba Masama muri komine Maranga yahagaritswe hamwe n'inkuru imibereho y'abatwa mu Rwanda turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko tubanze dutega amatwi umugezi wacu Hozina Munezero atubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Hozina, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika aho muri hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere hano muri Leta Zunze za Amerika aho Leta yatangaje ko abimukira bashika ku 5,000 baturuka muri Somalia bari ku rutonde rwo kwirukanwa ku butaka bwa Amerika. Ayo makuru ajemeza yari yatangajwe mu misi yeze n'userukira Somalia hano muri Amerika ise award. Brandon Reddy, umuvugizi mu biro bijejwe uruja n'uruza ku mipaka hamwe n'abimukira muri Amerika, yatangaje ko abenshi muri abo bimukira bafise ivyaha bibagira bijanye n'umutekano ku gihugu, ku banyagihugu canke ku mipaka. Reddy yayongeye kandi avuga ko abimukira bose baba ku butaka bwa Amerika batemewe n'amategeko bazokwirukanwa. Bitekanijwe ko mu mezi abiri ari imbere abimukira b'Abanyesomaliya bashika ku 300 batahukanwa iwabo nk'uko byatangajwe n'userukira Somalia muri Amerika. Ise Award amenyesha kandi ko ibiro vyiwe birindiriye amakuru bihabwa n'abategetsi ba Amerika kubijyanye n'abazotahukanwa abari bo hamwe n'amatariki yo kubarungika. Leta Zunze za Amerika yatumye ko inama idasanzwe y'umutekano ya ONU kuri uyu wa kabiri kubijyanye no gukingira gato y'akazi na muntu n'uruhara rwavyo mu gukinga intureka hamwe n'umutekano mu makungu. Userukira Amerika muri ONU Nikki Haley yatangaje ko ibihugu nka Korea ya Ruguru na Siriya birangwamwo guhotera agati y'akazi na muntu. Yongera kandi hagabisha ku ntureka zishobora kwaduka muri Cuba no muri Irani. Hale yavuze ko bidatangaje kubona intwaro z'umukazo mu isi zirangwamo guhohotera agati y'akazi na muntu. Nikki Haley yatumye kandi urutoke Leta y'u Burundi hamwe n'iya Myanmar, ariko nacyo yashikirije ku bihugu bisanzwe bicuditse na Amerika nka Arabia Saudite, Misiri na Turukiya ahasanzwe hariko haragwanira umuhari wa Leta ya Kiisilamu. Abaserukira ibihugu byabo bari biteze ko Amerika isaba ko haba amatora yo gushyira ku rutonde rwa misi yose ibibazo bijyanye n'agati y'akazi na muntu. Ibitahavuye biba bivuye ko ibihugu bimwe bimwe byamiriye kure icyo gikorwa. Hano muri Leta Zunze za Amerika, umugabo azwi ku izina rya Stephens yiyahuye kuri uyu wa kabiri inyuma yaho yagirijwe ko yashyize amasanamu ya video y'ubwicanyi ku rubuga rwa Facebook. Uwo mugabo akaba yaciye atangura guhigwa n'igipolisi. Stephens bivugwa ko yarashe umuntu mu gisagara cya Cleveland muri Leta ya Ohio ku munsi w'Imana, inyuma yaho akaba yaciye ashira amasanamu y'ubwo bwicanyi kuri Facebook. Igipolisi cyatangaje kuri wa kabiri kuwo mugabo yahavuye yiyahura. Stephens yarasanzwe ari ku rutonde rw'abantu barondegwa cyane n'ibiro bijeje iperereza hano muri Amerika FBI. Mbere ivyo biro bikaba vyaratangaje ko uzotanga amakuru yiwe hazoronswa agashiriko kabute k'amafaranga angana n'ibihumbi 50 vy'amadolari. Mu masanamu yashizwe ahabona na Steve Stephens avuga ko yari amaze kwica abantu bashika kuri 13. Yamara igipolisi kimenyesha ko atatemeza ko na kimwe ko yabishe bamaze kuronka. Amasanamu mwe nayo aramaze iminsi haca ku rubuga rwa Facebook. Umuyobozi mukuru wa Facebook Mark Zuckerberg yatangaje kuri uyu wa kabiri ko ishyirahamwe ryiwe rigiye kugerageza uburyo bwose rihagarika ububisha nk'ubwo buca kuri urwo rubuga. Mu gihugu cya Venezuela, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bateguye gukora imyiyerekano ikomeye kuri uyu wa gatatu Muntumbero yo kwiyamiriza umugambi wa Perezida Nicolas Maduro wo gushaka kuguma ku butegetsi. Perezida Maduro nawe akaba yaciye ahamagara abanywanyi biwe abasaba guhagarika iyo myiyerekano. Perezida Maduro yatangaje ko afise umugambi wo gutanga ibigwanisho ku munywanyi ku banywanyi biwe bose. Kuri uyu w'Imana yari yasabye abasirikare bo ko bokwiragira mu gihugu cyose. Umwe mu banywanyi biwe ari mu nama nkenguzamateka yatangaje ko batekanije abanyonga amapikipiki bashika ku 60,000 baza gushyigikira Perezida Nicolas Maduro. Abantu 10,000 nibo bitezwe muri iyo myiyerekano yo kwiyamiriza Perezida Maduro. Imyiyerekano yatekanijwe kandi hano i Washington DC. Perezida Maduro yasabye abanywanyi biwe ko bokingira igihugu mu kugwanya umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Kuri uyu wa mbere amashyirahamwe atari make yarateye akamo ko guhagarika izo ntureka zishobora kwadukamwo ubwicanyi. Ishyirahamwe gita amateka muri Venezuela ryatangaje kuri uyu wa kabiri ko abantu barenga 500 bamaze gutabwa mu mbuto kuva mu kwezi kwa kane. Iryo shyirahamwe rikavuga kandi ko abashika ku 241 bafunzwe kuva ku munsi wa mbere kandi ko bahohotererwa ubuzima. Igisirikare cha Pakistani cyamiriye kure ibirego bivuga ko gitunze imigwi y'abakora ubwicanyi muri Afghanistani no mu gihugu kibanye cy'Ubuhindi. Ivyo vyasohotse mu itangazo ry'igisirikare cha Pakistani kuri uyu wa kabiri. Muri iryo tangazo Pakistani imenyesha ko nayo nyene isanzwe ibangamiwe n'ibitero by'iterabwoba. Ni mu gihe Ubuhindi cyo kimwe na Afghanistani vyagirije hakatari gake Pakistani ko ari iteri ntara z'ivyo bihugu ziri ku mipaka bisangiye. Leta zumwe za Amerika nayo nyene akatari gake ikaba yarategetse Pakistani gutuza iyo migwi.
Urakoze Rosine ku makuru heje kudushikiriza. Komisiyo ishinzwe imibereho myiza mu nama shinga mateka y'u Rwanda isaba ubushikiranganje butandukanye bufite aho buhurira no kwita ku bigo by'abana bafite ubumuga guhagarika ibigo byagaragaye ko bitita ku bana ahubwo bifite umugambi wo kubacuruza. Umushikiranganje ajejwe ubutegetsi bw'igihugu yasobanuriye abadepite ko gufunga ibigo bidakorwa mu gihutihuti ahubwo ko bigomba kwitonderwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Igenzura ryakozwe na Komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage mu Nteko Ishinga Amategeko rigakorerwa mu bigo byita ku bafite ubumuga biri hirya no hino mu Rwanda ryagaragaje ko hari bimwe mu bigo byakiriye abafite ubumuga ba nyirabyo bakabakoresha nk'abashakamo inyungu. Abadepite bagaragarije umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ari nawe ufite mu nshingano ze kwita ku mibereho y'abaturage uburyo hari ibigo bimwe bicuruza abafite ubumuga. Uyu ni Depite Bereta Mujawamariya na Depite Rwaka Pierre Claver.
Twasanze abana winjira muri iyo nzu winjira mu muryango ukakirwa n'umunuko w'abana w'inkari abana bigaragara ko baba barahanukije. Aba bana ni abanyarwanda ntabwo twifuza ko baba ibisabisho bijya gukiza abantu bamwe. Hari umwana utavuga yarazaga akatugira uruhande akatwereka yuko akatwereka ishati avuga atwereka yuko yishimiye ko uwo munsi bamwambitse.
Nicyo twahusuye byahuye barya rimwe ku munsi abo bana kandi banywa igikoma gusa. Batubwiye impamvu banywa igikoma rimwe ku munsi bakazongera ejo kukinywa ejo ku munsi. Batubwira ngo ni abana bagoye cyane kugaburira ngo mugaburira amasaha abiri ukimuriho umugaburizo ngo nicyo gituma tumuha ngo bamuha umwana litiro y'igikoma akazongera ejo iyindi litiro y'igikoma. Ariko reba nk'umuntu bafite umuntu ngo wize amashanyarazi nawe kuyiga ni mu rwego ruciriritse. Ubu ngubu niwe physiotherapeute w'icyo kigo. Umuntu wiga amashanyarazi akajya gukora physiotherapy.
Abadepite kandi basabye umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Madamu Kabaramba Rivera ko yakwihutira gufunga ibyo bigo bagaragaje kuko birimo kwica abana b'abanyarwanda. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu haswe ibibazo n'abadepite nawe yemeye ko hari ibigo byakiriye abamugaye bikora nk'ibigo by'ubucuruzi ariko yizeza abadepite ko bidatinze ibyo bigo bizaba byamaze gufungwa.
ntatinze ibi tugiye kubikurikirana aba bana tubakuremo turebe uko tubashyira mu bindi niba hari imirire mibi koko hari ubuturwanya imirire mibi hakaba hari ari isuku nke isuku ntabwo bazo amafaranga menshi kurumva ibyo ari ibintu tubizeze ko muri biriya bigo 49 harimo abakora neza hari nange ibyo nasuye hari ibyo ikora neza bafite n'abafite ubumuga bameze nabi rwose ibi bigo bitatu ndabijeze ko tuzabuheza ripoti y'ibyo twageze kuko ari ba bakozi mwatubwiye nitwe bari munsi yacu tuzi tubategeka ari ibyo bigo amabwiriza hari ariko urumva harimo ihame ibibazo bikabije byo umuntu adashobora kwihanganira nibyo biriya twavuze harimo ababikoresha nka business ukabona ni business ariko urumva byari ibintu icyo nabizaza ni uko abana bari muri ibi bigo ntabwo bazabura aho bajya
ntabwo ari ibigo bigaragaza kutita ku bantu bafite ubumuga kuko hari n'ababyeyi bamwe bafata abana bavukanye ubumuga nk'abatewe n'amashitani aba babyeyi bagahitamo guhisha abana babo ntibazagera ahagaragara bimwe mu bigo byakiriye abana bafite ubumuga byashimwe n'abagize komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko ibyo bihaye Imana biza mu myanya ya mbere Mubikira Marija ni mutuye Maria ufite ikigo cyita ku bana bamugaye mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro ni kimwe mu kigo gifata abana neza bafite ubumuga avuga ko hari n'ababyeyi ubwabo batita ku bana babo mu gihe basanze baravukanye ubumuga
ariko usanga ahanini abana nk'abo ababyeyi babaterera iyo ngiyo ababyeyi ni ukubanza kumva niba umwana uvutse afite ubumuga atagomba kumufungirana abagomba kumushyira ahagaragara noneho n'abantu bamusura ntakomeze kumuhisha ahubwo akamushyira ahagaragara kuko umwana ufite ubumuga hari benshi babyitiranya nuko bafite amashitani afite ibindi bintu icyo gihe bagahora bamuhishe nk'iyo umwana ufite ubumuga avutse ahanini kuko bamaze kubona yuko adafite ubuzima nk'ubw'abandi umubyeyi ahitamo kurikiza vuba noneho icyo gihe ntaba akicaye ku bibero bya nyina kandi ibibero bya nyina nibyo yiyumva mu mwuka w'umubyeyi we
mu Rwanda habarubwa ibigo bigera kuri 50 byakiriye abantu babana n'ubumuga cyane cyane higanjemo abana Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara nicanyu
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza inzwi gushika iza inzwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Nyuma iminsi itatu yaramaze yarabuze umusore w'imyaka 17 yo ku mutumba Masama muri komine ya Marangara y'Intangozi yatoye ikiziga ku mugoroba wo ku munsi wa mbere bene uwo musore bavuga ko bamuherutse ari mu minwe y'umukuru mutumba amusinzikariza ubuzima amwagiza kwiba igitoke umukuru mutumba Masama yarafashwe ku mvo z'amatohoza n'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze
Ku munsi wa gatanu w'indwi heze niho umusore w'imyaka 17 azwi ku izina rya Ndacyayisaba yafatwa uwo muyabaga yagirizwa kwiba ibitoke umuryango wiwe uvuga ko amuherutse ari mu minwe y'umukuru w'umutumba Masama Ndayisenga Burahimu hari mbere yo gukubitwa n'imisore yamufashe n'uwo bari kumwe Mana riyo Francisco se uwo musore yashengeye niwe asigura uko byagenze
urupfu kuwe rero cewe numvise ngo babafashe ngo bice batoshye n'ibindi muhungu Baje bafata barije basaka ibyo bitoke babibonye bacha babasaka kwibara bicari bacha barabafata barabirukana no kwibara bacha bashira gukubita nta sambo gwahabaye nakuvuga ngo umwana avuga ati jewe si jewe cyane ndarengana oya bakomeje bakubita gusa muhera saa hindwi z'umutaga kugira saa moya y'ijoro bacha bashira Coline hanyuze kwa Coline Coline aho kora vya ubutungane bwabo nawe yashikiye gutora igiti nawe arakubita
uwo mutama avuga ko umukuru w'umutumba yabandanirije aho abandi bari bageze igishe kuri uwo mwana akiri muzima ribayibaye iryo
Coline cakora iki ngo nimutahemuza kuri amafaranga wa mwana aracujuta agenda aho kowe uwo bunda bose biba bamuterura cyo nkabona ntari nagiye bamwanje ndasaba icumi kwa na senge ubona senge terekaze ku mwanzuro karahe ndabona bamukubise bamurembe ntaze kuhafa tuyira ngaha kwa vyo ngenda murendu Coline kibyibate naha kiri reka zahabona mukureho kwenye shamba kurao ni kuni, aji chipega jitai, tuari baadhi mchezaji sasa na wengine hawadi kwa jinsi, mkuuleero baadhi toye cho kuandesa samani, samani huo amtora, hawa amurambi sambini shamba wengine tukipuwa sibata yuko nyeka, yari nyeka chako mons, nika wakwa kwa hatu wote tu kamovura. Hadia mbele masaa nani tu inga kuli bika ito kumbaga bara mtoni.
Sebo abo na wenyeme akababa rokai kose ataka utunga ni gukora.
Kikwa ilikuwa na budi tiro na amudu he tumuhiri vitoje tumuhiri vitoje. Ambo kupwa ilokuwele kwa mbele kupwa kumbiyembe ya fui. Sebo utunga ni nguo shaua kwa wa ukunu shaua kujenz kuna nguo kwa disha kaya ukumbese shaua kutagumanga hama mara anga kujenda. Ruguru.
Uko mujango uwashengeye ubyiganira ijwi rya Amerika niko n'abajejwe intwaro bavuga ko bavyiganiwe mvuye kure Jean Bosco umuhanuzi wa mustanteri wa komine Marangarajejwe iterambere niwe yakurikiranye iki kibazo
ejo kuwa mbere tumaze kubona twayuze bose kuri ikirindo cy'igipolisi yarasimbiyeyo nawe arabaye umunsi wose arabura yagarutse niho badutelefona wa muntu tumubonye ari kiziga opejaje cyane matohoza aho twovuga yuko nko kukirindiro cy'igipolisi cyawe kuba uri komine Marangara ubu abari yo bose bashika batanu.
Umuhanuzi wa mustanteri wa komine Marangara aje iterambere asaba abanyagihugu kuvavanura n'ingeso yo kwihanira
mu bisanzwe no mu nama z'umutekano twatumaze igihe tubikora tukababwira ati iyo mumaze kubona muti hariho akantu kakagorane gahari mugira ni ingorane ikibazo n'umuntu ntiwihanire nico gituma inzego zihari n'ubu tukaba duhanura ukabanyagihugu mu Marangara nk'akantu be nakugashitse yuko batokwihaniye ahubwo bogerageza bakirukanka bagashikira ku nzego z'umutekano zibegereye na cyane cyane ko amazone yose ngo afise ibirindiro y'abasirikare ku mazone.
Jean Bosco mvuye kure umuhanuzi wa mustanteri wa komine Marangara aje iterambere avuga ko yongeso yo kwihanira itarimenyerewe muri komine ya Marangara. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi muri komine ya Marangara. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Muri Nigeria abantu barenga 18,000 barishwe mu myaka 7 y'intambara y'iterabwoba y'umutwe Boko Haram. Boko Haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo kwishure ryisumbuye rya Chibok. Radio Ijwi rya Amerika yarakoze amatohoza gutyo ibona video zibanga atahandi ziraboneka zakoze na Boko Haram yerekana mahano abari muri uyu mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzira karengane. Muri ayo mahano harimo uko bica abanyagihugu ataco bazira, ingene babakwita buyoka n'ingene babakora kw'iterabwoba. Izo video mushobora kuzisanga kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika ariyo VOA Radio yacu, canke mukazisanga ku rubuga rwa internet y'i radio yanyu ariyo wezi3@ radio yacu voa@.com.
Abavugira imiryango yabasigajwe inyuma n'amateka bazwi nk'abatwa baremeza ko hakiri urugamba rutoroshe rwo kubafasha guhindura ukuntu biyumvira naho hari imwe mu migambi ibateza imbere itarabashikako. Eric Bagiruwusagiye Musanze aradutegurira inkuru ikurikira, tumutega amatwi.
Bataze girinka ntanka bari baduha muno yabandi abandi baba kwizize nzagirinka n'abahutu bose baba kwizize zagirinka ariko twewe ntanka
ba ubuhutu urabikura he mukecu kwa abanyarwanda
n'abanyarwanda ariko nta uzatubwoko bwe dorubundo ndumutu ndumutwa rwose nubwo ndumunyarwanda ariko ndumutu kuko ndumutwa nasanze sokuru na sokuruza ari abatu.
Mukagari ka mugari mu murenge wa Shingi ho mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'igihugu ubwo umwe mu basigajwe inyuma n'amateka aratakamba kubwa imibereho miko
kubera bavuga ngo abatwa ngo ntaho bazi guhinga.
Bamwe mu baturage mu murenge wa Shingiro bahakana ijwi rya Amerika ko badaheza biyemerera ko ari abatwa. Byatumye tubaza bwana mupenzi bavugira nawe aradutsembera yashimangiye ko ntahezwe bakorerwa n'uwari wese ahubwo ko kudakora kwa bamwe muri bagenzi we bisa n'ibyababayeho karande.
Njyewe mbavukamo abantu bitaga abatwa ari imico yabo yari yarababase bwo kugira ngo bayihindure ni intambara kandi none igihugu kiri mu muvuduko. Niyo mpamvu bisaba ngo leta ikomeze yongereme ingufu ni bake kuko hari abamaze kumva ariko hari tabwo nareka kuvugisha ukuri kuko nyine uja gukira indwara arayirata. Abantu bacu bafite indwara y'ubunebwe n'ubujiji tabwo bazeho igihugu kiri
kugeza ubu bamwe mu basigajwe inyuma n'amateka mu karere ka Musanze baracyarya babanje gusabiriza guca incuro no kwiba nk'uko byemezwa n'ababakuriye. Ku rundi ruhande baracyafite ikibazo gikomeye kandi bahuriyeho na bamwe mu batuye Musanze cyo kubonaho kuryama hatunganye. Twabonye inzu zishobora kubagwaho. Uyu mugabo w'abana batandatu nawe yari mu bigunze. Yeretse ijwi rya Amerika aho barambika umusaya.
Yebo kundu hameze hano n'ahantu ndaram ni mu byatsi ni ku byatsi hejuru n'inzu itangiye no kuba nabi kubera kuyubaka nabi ariko bayubatse bagateramo sima ibi bikomanyizo ntaho byagaragara ugasanga niho hameze neza nkaryama neza.
Uyorosa iki?
Aka karengiti niko nkura hasi nkiyorosa kariko ngiyorosa.
Aha habamikise.
Aha mbese naha abana baryama nahariya naha abana baryama yuko mbita abantu utwane dutangata.
Bituswa bibisise ntabwo bakonje.
Basasagaho bino bya bino ibi bihuzu bakabikungumura bakabisasa hejuru. Yabiri abyatsi.
Kuri iki kibazo n'acyubuyobozi bwa shingiro buvuga ko buri kugikemura. Abasigajwe inyuma n'amateka imusanze barabarirwa hagati ya 600 na 700. Nta masambo wasanga bafite abarirwa kuri buri muryango. Kandi aba bahagarariye beza ko kugira ngo umurundo w'ibazo bakigaragaza ubashe kugabanuka, nta yindi nzira uretse guhindura imyumvire. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Iteko rya Perezida Trump rikumira abantu bo mu bihugu bimwe bimwe biguriyemo abayisilamu rya cari muri sentare. Imbere yaryo harabaye ayandi mateko atandatu yaribanjirije mu kwikahise ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa gatanu mu 1882, President Chester Arthur yashyize umukono ku itegeko ryari rivuye mu nteko ishinga amategeko Congress rikumira abashinwa kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niryo tegeko rya mbere na mbere ryo gukumira abantu runaka by'umwihariko. Ryakuweho n'itegeko ryo mu 1943. Bitewe n'uko Ubushinwa bwari bwemeye gufatanya na Amerika mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Muri iyi ntambara ya kabiri y'isi yose, kuri Perezida Franklin Delano Roosevelt, impunzi zari ikibazo gikomeye ku mutekano w'igihugu. Amerika yari ifite cyane cyane ubwoba ko mu mpunzi hashobora kwihishamo bamaneko b'abanazi. Yafunze rero imipaka. Ndetse mu kwezi kwa gatandatu mu 1939, ubwato bwitwa Saint Louis bwarimo Abayahudi bari bahunze Ubudage barenga 960 bwageze mu mazi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho irabwanga yanga kubwakira, ahubwo barabwirukana busubira mu Burayi. Abashakashatsi mu by'amateka bakeka ko abantu barenga 240 muri abo bari bari muri ubwo bwato bashobora kuba barishwe nyuma muri Jenoside yakorewe Abayahudi. Dusubiye inyuma mu 1903, Perezida Theodore Roosevelt yashyize umukono ku itegeko ribuza kwinjira mu gihugu abateza akaduruvayo anarchiste mu yandi magambo n'abandi bakekwagaho ibitekerezo n'ibikorwa bya politiki bw'ubuhezanguni extremiste mu yandi magambo y'izindi ndimi. Byaturutse mu mwaka w'1901 ubwo Perezida William McKinley yishwe arashwe n'umugabo w'imyaka 38 wakomokaga muri Pologne bashyiraga mu dutsiko tw'abateza akaduruvayo cyangwa se anarchiste. Iryo tegeko ryo mu 1903 ryakumiraga kandi kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu barwaraga igicuri, abasabirizaga n'abacuruzaga indaya. Ibyo ari byo byose nibwo bwa mbere abantu bari bakumiriwe kubera ibitekerezo byabo bya politiki. Itariki ya 23 y'ukwa 8 mu 1950, Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Congress, yatoye itegeko ryemerera inzego z'umutekano kwirukana mu gihugu umuntu wese wakekwagaho kuba umuyoboke w'ishyaka rya gikomunisita. Perezida Harry Truman yanze kurishyiraho umukono, avuga ko ryaba igisebo kivuguruza itegeko nshinga kubirebana n'uburenganzira bwa rubanda. Nyamara zimwe mu ngingo ziri tegeko zitavuguruza itegeko nshinga n'ubu ziracyariho. Ku itariki ya 7 y'ukwa 4 mu 1980, Perezida Jimmy Carter yaciye iteka ryo gukumira Abanyayirani. Muti byaturutse kuki? Mu 1979, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Tehran, umurwa mukuru wa Irani, yaratewe, abaturage barayigarurira, bafata ingwate Abanyamerika 52 babafungiramo iminsi 444. Perezida Carter yaciye umubano ushingiye kuri ambasade na Irani, ashyiraho n'ibindi bihano birimo rero no kubuza Abanyayirani kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubu umubano nturasubukurwa, ambasade ziracyafunze. Gukumira kwa 6 kwibasiye abari bafite agakoko ka VIH n'abari barwaye SIDA. Itegeko ryo kubabuza kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryashyizweho mu 1987 n'Inteko Ishinga Amategeko na President Ronald Reagan. Perezida Barack Obama yarikuyeho burundu mu 2009.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza byumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Icegera cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yaragabishije Korea ya ruguru mu rugendo aherutse kugira mu karere ka Aziya. Mu kiganiro yatangiye hamwe na Perezida wa Korea y'Epfo by'agateganyo Wang Yu'an, Mike Pence yatangaje ko bazokomeza uburyo bwo kwivuna umwasi bwa Korea y'Epfo. Mike Pence yatangaje ko umuntu wizirangiye amakungu yabonye ingufu no kuyemeza kwa Perezida mushasha wa Amerika mu ngingo yafashe mu bihugu bya Siriya na Afghanistan. Yatangaje ko Korea ya ruguru itohirahira ngo ipime kuyemeza kwa Perezida Donald Trump canke ingufu z'inteko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere. Igisirikare kigwanira mu kirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyararashe misile Tomahawk 59 mu kibanza c'indege z'ingwano z'igihugu cya Siriya inyuma y'igitero ku basivil cyakoresheje ibigwanisho byicisha imyuka y'ubumara cyagizwe n'intwaro ya Perezida Bashar al-Assad. Imisi itari mike inyuma y'aho igisirikare cya Amerika cyarakoroye bombe ikomeye cyane itari bwakoreshwe mu ntambara mu kibanza kirimo amayira menshi yo munsi y'ubutaka yakoreshwa n'abagwanyi ba Leta ya Kiislam mu gihugu cya Afghanistan. Mu rugendo yagize ku rubibi hagati ya Korea ya ruguru na Korea y'Epfo, icegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence se wiwe yarwanye mu ngwano yo muri Korea yo hagati y'umwaka w'1950 n'umwaka w'1953 yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizogira urunani na Korea y'Epfo. Mike Pence avuga ko bazokoresha uburyo bwose bafise kugira bashike ku migambi yabo no kubona ko umutekano w'igihugu cya Korea y'Epfo wubahirijwe. Ivyo yabitangarije mu gice kiziririjwemo inteko gitandukanya Korea ya ruguru na Korea y'Epfo. Mike Pence avuga ko bagiye kuvavanura n'inyifato y'ukwihangana yo muri kahise. Yatangaje ko bazokongereza uburyo bwo kuremera kurushiriza Korea ya ruguru mu vyerekeye ibiganiro n'ubutunzi. Amenyesha ko bizeye ko bazoshobora gutorera inyishu ikibazo cya Korea ya ruguru biciye mu mahoro.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika bigana twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu nyiga bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro. Mwari kumwe na Frederic Mundikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero. Mwakoze ko dutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.